Evi Nezmi Demirik. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC emisiyos. Turabaramukije shuti mu duteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 28 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2018 kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Ibiharuro bishikirizwa n'ibigo bijeje byo kwakira abakoreye amabi afatiye ku gitsina byerekana ko ibice biyenga 85% y'abahura nako kabikabishe ari abatezi n'abigeme.
Uyo ni Joseph Butore, icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, atanguza icyese isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi mu Burundi. Turavuga no kwitahukanwa mu Rwanda ry'abahoze ari abagwanyi b'umugwi wa FDLR n'abagize imiryango yabo bagera ku gihumbi, hamwe no kubizanye n'umugambi wo kwagura igisagara cya Bujumbura. Turabafitiye n'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo. Yamara, reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce.
Waramutse Fideli. Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ishyirahamwe ry'Ubumwe bwa Buraya baratera kama abategetsi bo mu gihugu cy'Ubuganda, kabasaba gutohoza ku bitero byakozwe n'abasirikare ku ngoro y'umwami w'intara mu myaka 2 iheze. Ibyo bitero byahitanye ubuzima bw'abasivile ijana. Abana bashika ku 15 bari mu baguye muri ibyo bitero byakozwe mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2016 ku ngoma ya Gwenzururu irongowe n'umwami amaze imyaka itari mike arwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Museveni. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch rirabitangaza, rigasigura ko ubwo bwicanyi bwatanguye inyuma yaho abapolisi ba leta bataniye mu mitwe n'abanyagihugu bari inyuma y'uwo mwami. Leta ya Uganda ivuga ko ibyo bitero byakozwe ku mirwi y'abarwanyi kandi ko ibirego by'ubwicanyi biri mu minwe y'ubutungane. Umuriro wadutse hafi y'ihinguriro ry'ivyuka by'ubumara kuri uyu wa gatatu wahitanye abantu bashika 22, abandi 22 nyene barakomereka mu ntara yo mu buraruko bw'Ubushinwa izokwakira inkino za Olympique zo mu bihe by'imbeho mu mwaka w'2022. Ayo makuru yashikirijwe n'abategetsi b'ico gihugu. Iryo sanganya ryabereye hafi y'ihinguriro rya Hebei Shengwamu mu gisagara cya Zangiaku kiri ku birometero 200 mu buraruko bushyira uburengero bwa Beijing, ryaturiye amakamyo 50 nk'uko amakuru aca ku mbuga ngurukanabumenyi abivuga. Nta makuru aramenyekana nimba uyo muriro wadutse hafi y'ahazobera izo nkino za Olympique zo mu mwaka w'2022. Abasenateri ba Leta z'Ubumwe za Amerika ejo kuwa kabiri barasabye leta ya Trump kubamenyesha ivyizi vyose ku bategetse mu kwezi guheze kwica umenyeshamakuru yamuka muri Arabia Saudite yiciwe muri Turukiya. Abashinga mateka bo ku mpande zibiri basabye umuyobozi w'ikigo CIA kijejwe iperereza hanze y'igihugu Gina Haspel umubonano wo mu mwiherero kuri wa gatatu hamwe n'abashikiranganji babiri uw'imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo hamwe n'uwo kwivuna abansi Jim Mattis ngo batange umuco ku byabaye. Amakuru ashikirizwa n'abamenshi makuru avuga ko ikigo CIA cyamenye ko umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite ariwe yategetse iyicwa rya Khashoggi. Arabia Saudite carahakanye ibyo birego. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko ivy'ugo rupfu bikiri ikibazo cyo kwihweza neza. Leta ya Trump yarafatiye ibihano abanyarabia Saudite 17 bagize uruhara muri ugo rupfu, ariko ntiyashoboye guhana igihugu cyose kuko Trump yavuze ko ashira imbere inyungu z'ubutunzi bufatiye ku birwanisho Amerika igurisha muri ubwo bwami. Igisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika muri Afghanistan cyashikirije ko abasirikare batatu bacyo bishwe, abandi batatu nyene barakomereka batezwe igisasu hafi igisagara cha Ghazni mu buseruko bwa Afghanistan. Amakuru yashikirijwe n'igisirikare cha Amerika i Kabul yavuze ko abakomeretse baciye batwarwa kwa muganga. Nta makuru arenga ayo yashikirijwe abatalibani baremeje ko ari bo bakoze ico gitero. Ghazni n'umurwa mukuru w'intara ya Afghanistan yitwa iryo zina nyene aho abarwanyi b'abatalibani bahatswe kwifatira uwo murwa mukuru nyene. Ubwicanyi bw'ejo kuwa kabiri bwashikanye igitigiri cy'abasirikare 11 ba Leta Zunze z'Amerika bamaze kwicirwa ku rugamba muri Afghanistan uyu mwaka. Umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman ariko aragendera ibihugu bya Arabu bicunitse n'igihugu ciwe ni mbere yuko yo kujya mu nama y'ibihugu bitunze ku isi bya G20 i Buenos Aires muri Argentine mu mpera z'iyindwi. Inyuma yo kugendera Misiri, bin Salman yashitse muri Tunisia ahabaye imyiyerekano imyiyamiriza ku ruhara yoba yaragize mu kwica Jamal Khashoggi. Urugendo rwiwe rwo kwa kabiri rwarabaye naho hari umurwi w'abamenshi makuru muri Tunisia bari basabye ko ahagarika ubwo butumire bwo kugendera ico gihugu. Imbere yaho umuhungu w'umwami yari yagendeye igihugu cya Bahrain na Emirates zunze ubumwe z'Abarabu inyuma yo kujya i Cairo muri ico gihugu cya Misiri. Bin Salman yaheruka kugendera Misiri mu kwezi kwa gatatu aho yateye umukono ku masezerano y'ubutunzi atari make yarimwo kubaka ikiraro hagati y'intara ya Sinai hamwe na Arabia Saudite. Umuhinga mu bihugu by'Abarabu Theodore Karasike abaha i Washington yabwiye ijwi rya Amerika ku rugendo rwa Mohammed bin Salman rutumbereye kurondera imfashanyo mu ntambara igihugu ciwe kirimwo mu karere harimo n'ibihano by'ubutunzi byafatiwe igihugu cya Iran.
Turagushimiye Aloyce ku makuru wejeje kudushikiriza. Kutse komuniko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Numwanya makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho urwanda rutangaza ko rumaze kwakira abahoze ari abagwanyi b'umugwi wa FDLR n'abagize imiryango yabo bagera ku gihumbi barimo batahutse kugushaka kwabo n'abatahutse ku nguvu marari impungenge z'ukuronka aho gushira bamwe muri bo. Umenyesha makuru wacu Eric Bagire ubusa yagendeye ikigo cya Mutobo itangirwamo inyigisho kubari abasirikare aganira na bamwe mu bamaze kuhashika.
Kaporale Irankunda Azarias Sergeant Mbozembizi ni Mbozembizi cyane Mpozembizi
mu kigo cya Mutobo gitangirwamo inyigisho kubagiye gusubira mu buzima busanzwe bari abasirikare kiri mu karere ka Musanze mu cyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri ubu ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Abakozi ba komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe bari abasirikare barabarura bahoze ari abarwanyi b'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'imiryango yabo baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha muri iki kigo baranyuranamo witegereje amasura benshi barakuze baturutse mu bice bitandukanye bya Kongo
kugira prefegitura na komini ubwo tubyita buno ni iburengerazuba.
Nabara abarwanyi n'imiryango yabo bamwe bavuga ko nyuma yo kurambika intwaro hasi bemeye gutahuka ku bushake abandi hitabazwa ingufu. Hafi ya bose babaga mu nkambi bakavuga ko kwikubitiro batiyumvishaga gutaha
ntabwo byari ku bushake ariko byategurwaga n'amakuru abantu baduherezaga cyane cyane mu miryango ngo nuza bazakwica wenda kingo mu miryango baguhengera ibyaha bakaba bagufunga bakakwica ngo bakoze ibi kandi utarabikoze kagira ubwoba bwo gutaha.
Buri wese muri aba bari abarwanyi umubajije umunsi we wa mbere ku butaka bw'u Rwanda barahuriza kuko bari bafite ubwoba ariko bakaza gusanga ikinyuranyo.
Umunsi wa mbere ngihagera hano baratubwiye ati ni karibu ariko muri ngiye ntabwo nakubeshya ntabwo nari ntuje ariko bwarake bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu nahise ntuza nkurikije n'inama batugenda tubwira ibiganiro twagiranye byose noneho bihuriramo ko na mukantu abona Sarafine nawe twaba ni Brazzaville
abana bo kuri mikoro za radijwe rya Amerika bati cyo bacyari cyose ku munsi wa mbere ku butaka bw'u Rwanda
se gukubeshya ubwogo bwari buhari koko no kuri byo byaraniranye koko umuntu yavuga ati abantu ngiye nta ngiteguye cyane maze imyaka 25 ntahagera bimeze bite ubwogo bwari buhari nta wajya kubeshya ntabwo yarafite ubwogo bwo twatubufite rwose
wowe
bo ubwoba ntabwo bwabura kubera ko nkungo tuduhaguruka baratuziritse kutubuha rero batuzana nkangwa n'ikintu cyagomba kudutera ubwoba aho ugumvaga ko n'ubundi ari ugupfa ariko ni ukuvuga ngo tugeze aha ngaha ubu tubona ko nta kibazo tune
bivuze ngo barabaziritse bani bande
ni abakongomani
n'ubushishozi bwinshi winjiye mu kigo cya muto bari kwakirira bari abarwanyi ba FDL n'imiryango yabo ubona bamwe bafite ubumuga batewe n'intambara z'urudaca aho babarizwaga twashatse kumenya imibereho yabo ya buri munsi aho mu mashyamba ya Congo maze uyuvuga ko yari ku ipeti rya Premier Serge ati
bo imibereho y'abasirikare bo muri Congo wenda nkatwe neranjwe nuko yeranja nuko akinyeye ishyamba nuko uvuga ngo twahingaga ushobora korora korora ushobora gucuruza gacuruza nuko buzima twari turimo
no kwiga byabagaho se
kubanaga uvuka nyine bigaga mu buryo bwa yaranjoma kuko hari niri wasangaga amashuri atangiye yageramo hagati intambara ikabira baye abana bakajya mu ipoli bazavuye twe tugasana n'abagiye gutangira bushyashya nuko buzima twari tubayeho ariko n'ubundi ugasanga abantu bari yubatse
ikindi cyumvikana kuruta kuri aba banyarwanda bari bamaze imyaka isaga 20 bataza umwuka wo mu gihugu cyabo cy'u Rwanda nuko bakenera gutahuka hitira hafatwa nko kwivuko byaba ari ukuyoboza tega amatwi
nawe nzi u Rwanda afite imyaka 13
uvuka hehe
igitaramo
igitaramo si iracyabaho
ntago mbizi naho nze ndi umwana gusa nabimenya nyine kandi narahunze ndi umwana
ubu bayivanyemo akarere ka Kamonyi akarere ka Muhanga n'akarere ka Ruhango ayo makuru yafite
reka da ntago mbizi kuko nahunze ndi umwana muto cyane ntago nabashije kubona amakuru y'abantu bawenda ngo bambwire ati ni gutya na gutya
abavandimwe mu miryango urabibuka se
ntago nkibibuka niba banakiriho ntago mbizi
ukifuza iki rero
nifuza yuko Imana yambonanisha n'imiryango
mu kiganiro n'ijwi rya Amerika Madame Seraphine Mukantaba n'ukuriye komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare yavuze ko kugeza ubu Rwanda rumaze kwakira abari abarwanyi ba FDLR n'imiryango yabo basaga 1000 Madame Mukantaba yabwiye ijwi rya Amerika ko hari icyizere ko hari abandi barwanyi ba FDLR bashobora gushyira intwaro hasi mu minsi iza bagatahuka mu rwababyaye muri iki kigo cya Mutobo abagabo bigishwa amezi 3 ku nyigisho z'uburere mboneragihugu n'ibyabafasha gusubira mu buzima busanzwe kugeza ubu haragaragara ubufasha bwo kubabonera icyo kurya aho kuryama abaganga babitaho kuko harimo abaje barwaye n'ibindi komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare iremeza ko kuri iyi nshuro igeranije n'indi minsi itari mike ishize abatahuka biyongereye nyuma yo kubigisha se bizagenda bite cyane kuko bwije uko bukeye ubutaka bw'u Rwanda nabwo burushaho kubiyanga haba hari ibisigara bya leta se kubazaburaho kwerekeza twumve madame Mukantaba n'ukuri iyi komisiyo
ntibari nisanzwe ariko abantu n'abanyarwanda n'abanyarwanda bagi wabo abenshi muri abangaba bafite aho bakomoka bafite iwabo bafite imiryango bakomokamo bafite amasambu abatayafite ubwo nibo leta yarebera nk'uko isanzwe irebera abandi abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kuzi iwabo uduke duhari tukadusangira nta munyarwanda uzabura hajya u Rwanda ni runini ruradukwiye
aba bari abarwanyi ba FDLR batangiye gutahuka kuri uyu mubare udasanzwe kuva hagati mu kwezi kwa 11 byitezwe ko muri iri joro ryo kuwa kabiri nabwo hashobora kuza abandi banyarwanda baturutse muri za Kisangani n'ahandi abagore n'abana barajyanwa mu nkambi z'agateganyi ya Nyanza n'iya Kijote ah bagira ubusajwi rya Amerika mu Ruhengeri mu majyaruguru y'u Rwanda
muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ndi hano Kampala Uganda
Jendi mugitagara cha Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
tuve mu Rwanda tuze mu Burundi abanyagihugu baserukira abandi bo mu mihingo yo mu ntara ya Bujumbura ihanura ubibe n'igisagara cya Bujumbura bashima insiguro bahabwa ku bizanye n'umugambi imbono 2025 ukwagura igisagara cya Bujumbura Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka ari Bujumbura mu Burundi
abitavye iyo nama y'iminsi ibiri yabereye mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko baje bafise impungenge kuwo mugambi ari uwo kubomora nkuko vyamye ku yandi mareta abiyambere Joel n'umuhanuzi wa mustandere wa komine Mutimbuzi ajeje intwaro n'imibano ari mu bitavye iyo nama
baye batumye kugira ngo tuyage batubwira ibijanye n'ingene igisagara cha Bujumbura giye kwaguka hamwe nako tuje dusubira mu mitumba yacu aho tuba kugira ngo tubisigura bene gihugu kugira ngo bitegurire icyo kuntu ngire gisaga cya Bujumbura kizokwaguka
mwe n'abanyagihugu mwitabye rino Rwanda mukiza nta makenga mwari mu fisi ntimari mu busubwo
amakenga twa dufise twibaza yuko ibyo sana tutumenyereye no kugira gisagara cyagutse cyo gitwara naho hano hose cyagukiye
inyuma y'iminsi ibiri bariko barasigurirwa umugambi wo kwagura igisagara cya Bujumbura abayitabye bavuye mu makomine ya Kanyosha Kabezi Isari na Mutimbuzi bavuga ko ibyo basiguriwe byabanyuze
ko baradusiguriye neza ariko n'isagara kizokwaguka mine izoguma ko yari nyene mu gisagara cyo cyaguka mugabo mire ntize kuvugira ama commune gisagara cyagukiyemo
mbega aho muherereye mubona abanyagihugu koko bazora nk'uburyo bwo kubaka izo nzu za kijambere zikeneye
turibaza ko bidazoshoboka bishobora kudashobokera abantu bakeya n'icyo gituma mubona ko tutavuga cyane kibazo kijyanye n'imizibukiro abanyagihugu batari bake tubaza ko atazobishobora mugabo igihe bazora nso muzubukiro kwiriye n'abazora nyene biyungunganye
ibyo twabyize ko neza twabivuganye bavuze yuko ahazoyaguka hose hari muri meri hazoguma muri meri hari hasanzwe muri Bujumbura rirare hazoguma muri Bujumbura rirare nta kibazo na kimwe bitotera
amakenga mufise ko baba bahenze
oya te twibaza ko leta itoba yazanye umugambi wo kubesha abanyagihugu twe turizera neza ko ivyo batubwiye ari ukuri
umunyamabanga ntahegerezwa mu bushikiranganji bw'ibikorwa bya leta arahumuriza abibaza ko umugambi wo kwagura igisagara ari uwo komora ababa mu micungararo yacu Eji Denise imbere yabwiye Ijwi rya Amerika ingene uwo mugambi uzoshirwa mu ngiro abanyagihugu badahohotewe nico abahaba bazokora mwishirwa mu ngiro ryawo
ahanyu ko basigara ko ari gusa ndikoba ko biyimo kandi tukeneye ko bajya mu mugambi bakazamo nk'abandi tuzogira igisagara ku buryo abenye gihugu bitunganya kirikare ari maze akeneye bana bakarajamwo bakubaka abatabishoboye nabo bashaka kuronka imizibukiro bakaza kwa kantu yegeye igisagara kugira ngo aho bakunaba byose amazu bako amazu azanye igisagara tugezemo kingwa kwabo kuzuba kwatekanije mu byuga twagize biyimo aho zohoterwa no mazuba nyi tuzemeye kugira ngo tubahe ukubaho neza kwabo bizokwirwa neza ku buryo bazabunguruje bazonaho baba neza tugiye kubangaza ko leta n'umubyeyi wa bose amafaranga atazoje imbere igikundi kwashyira ahantu heza kugira ngo ibikorwa byabo biteze imbere
uwo mutegetsi Ijwi rya Amerika ryamubajije ibigiye gukorwa mu kiringo cy'imyaka 2025 isigaye kugira uwo mugambi uje mu ngiro Eji Denise imbere avuga ibiriko birarangurwa muri kino gihe
mu myaka mike y'imyije uko Rwanda bose acari mu ngirwa nshajijirwa neza tubise kutuyigisha bene gihugu umugambi dufise uri imbere hari manani hari gushyirwa mu ngiro naho tuzokwisunga imigambi yatizwe yaduhaye ko leta bise imigambi kwa igihugu ku myaka 15 zora kwisungira migambi kandi tuje kure n'ibyo leta yifuza migambi zo batuzuye mu ngiro niyo tuzobe yaduhaye yisunze bikeneye mu gihugu uwo mugambi w'igisaga cha Bujumbura harimo amazu harimo naho kurima harimo naho kwira ibiratiro numvuga migambi dufise gushika 2025 suba ko tutazorima muri uwo mugambi gindi tutekanijwe hari aho kurima harasiganijwe hariho bazobasigurira aho kimatu zuhabwa mizuko hama tuwagiye neza ku ntibe zacu hamwe habereye ishusho ryagize
umugambi waranasiguriwe mu ndwi iheze abaserukira abandi bo mu makomine ya Rugazi na Mpanda yo mu ntara Bubanza ibice bimwe bimwe vy'ayo makomine navyo nyene vyegwa n'iyagurwa ry'igisagara cya Bujumbura leta y'u Burundi ikifuza ko muri 2025 igisagara cya Bujumbura coba gisa n'ibisagara vy'ibihugu biteye imbere Bujumbura Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika
Mu Burundi kandi icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore yatanguje icyese cyo kuwa kabiri isekeza ry'iminsi 16 ryahariwe kugwanya mabi akoregwa abakenyezi iryo sekeza ryugururiwe mu ntara ya Kirundo muri komini ya Bugabira inkuru ya Jean Bosco ndarurinze ari mu Kirundo
kuba hari umunsi wahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi ntisigura ko akoregwa abagabo yirengagizwa Joseph Butore icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu yarahagarariye ku izina rya leta y'u Burundi ibiruri byo gutanguza icyese iminsi 16 yari kugwanya amabi akoregwa abakenyezi ati nta kaburimvu
iyi haruro ishikirizwa n'ibigo bijeje byo kwakira abakoreye amabi afatiye ku gitsina byerekana ko ibice birenga 85% kw'ijana by'abahura n'ako kabi kabishe ari abakenyezi n'abigeme byumvikana ko uyu mugwe utegereza kwitabwaho
kurusha ayo mabi kuvuga ari mice kwinshi hari ugushashuzwa ku nguvu hari ugukubitwa uguturubikwa hari no kwimwa ijambo ugasanga umutezi nashobora gushikiza icyumiro cyiwe mu rugo ikitavuze cyo no kugira uruhara mu ikoreshwa gitunga byo mu rugo hari naho ababana bicana
ko ibiharuro by'abakorerwa ama biboneka nk'ivyiyongereye Martin ivy'abandi arongoye ushikiranganje bw'agati ya kamuntu imibano n'iterambere ridakumira arabiha insiguro
turavye ukuntu byama byabigo bijejwe iterambere ry'igo n'imiryango abarundi kazi basigaye bavyitura kugira wumviritswe kugira babaronderera umuti yamabi atandukanye babakorewe bigenda byiyongera hari nabihenze kubiharura bavuga yuko byaba byaduze ariko twebwe mu isuzuma twagize twasanze yuko ari ayamasekeza yagiye arubahura
Jeanette Ken umuhuzabikorwa w'amashyirahamwe yegamiye ishyirahamwe impuzamakungu ni mu Burundi ati ibitigiri by'abakenyezi bakorerwa ihohoterwa sivyo vyoza imbere
iya le chiffre collecté parfois des centres qui abritent les femmes victimes
hari ibiharuro vyegeranywa n'ibigo vyakira abakenyezi bahohotewe ariko ikibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abakenyezi si ikibazo cy'ibiharuro umukenyezi umwe gusa ahohotewe twese dutegerezwa guhaguruka kuronka igiharuro nyezina c'abakenyezi bahohoterwa n'ibishoboka igikenewe n'ibikorwa n'ishyaka ryacu mu gutuza ayo mabi
qu'on doit faire pour mettre fin à cela
abajeje intwaro kugwego go hasi nawo mu gisata cy'indero basabwa n'icyegera cy'akabiri cy'umukuru w'igihugu kuvavanura n'ingeso yo gufumbatishwa kugira birabire hijya imbere y'ababataka bahohotewe ngo batunganirizwe abakenyezi bahohotera abagabo nabo nyine baragabishwa Joseph Butora avuga ko abazo babitanze mu gisata cyo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi bazoza barategwa intege ku rubanza nkuru
turasabye ubushikiranganje n'abandi bakorana ugutegura ibisekeza ko mu mwaka uza mu gihe nk'iki bozoshira habona amashyira hamwe cyangwa abantu ku giti cyabo bazoba bitanze gusumba abandi mu kugwanya amari akorerwa abakenyezi n'abigeni tukifuza ko bene abo bantu cyangwa bene ayo mashyira hamwe boza barashimirwa mugaragaro
ariko harakarimba intarengwa kubiyemeje kuja muri urwo rugamba
abafasha ubushikiranganje muri icyo gikorwa yaba mashyira hamwe y'abarundi cyangwa abanyamahanga twabibukije ko atawohirahira ngo yikinge inyuma y'urugamba azanye ibyiyumviro byo kuzimanganya imico n'imigenzo ya miranga abarundi kazi abubatse n'abatarubaka
intara ya Kirundo yatangurijwemo isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi iza mu kibanza cya gatatu mu Burundi mu kuboneka mu abakenyezi bakorerwa amabi imbere hari intara za Gitega na Muyinga urubanza rwo gutanguza iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi mu Burundi rwitabiriwe n'abashyiranganje batatu abaserukira ibihugu byabo n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi hamwe n'abatorewe guserukira abanyagihugu mu ntara ya Kirundo mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22
radiyo Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ko byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo nateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 11 mu 1943 Perezida Franklin Delano Roosevelt wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari mu nama i Teherani muri Irani n'umuyobozi mukuru w'icyari URSS Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti Joseph Stalin na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Winston Churchill bahafatiye ibyemezo bya gisirikare na politiki byahinduye isura y'isi nibyo tuganiraho muri make Inama yatangiye ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 11 irangira ku itariki ya mbere y'ukwa 12 1943 niyo ya mbere na mbere yari huje Franklin Delano Roosevelt, Joseph Stalin na Winston Churchill. Icyo gihe ibihugu byabo byitwaga The Big Three cyangwa Les Trois Grands, mu bihugu byose byari byarishyize hamwe kugira ngo birwanye abanazi b'Ubudage. Churchill yari yasabye ku inama iberiwe I Londres, ariko Stalin ahitamo Teherani ndetse aranangira yanga kuva ku izima. Abandi nabo bageze aho barabyemera. Nubwo byari bigoye by'umwihariko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko yagendanaga ubumuga yari yaratewe na polio cyangwa se imbasa. Stalin ni wageze Teherani imbere, abandi nabo bamusanzeyo bavuye mu yindi nama I Cairo mu Misiri yari yabahuje bombi n'umuyobozi mukuru w'Ubushinwa Generalissime Chiang Kai-shek kuva ku itariki ya 22 kugera ku ya 26 y'11 1943 yo yafashe ingamba zo gutsinda intambara muri Aziya. Inama y'i Teherani yabereye muri ambasade ya URSS, ni naho Perezida wa Amerika yacumbitse igihe cyose cy'inama. Muri icyo gihe Iran yagenzurwaga n'ingabo za URSS n'iz'Abongereza. Umwami w'abami wa Irani Shah Mohammad Reza Pahlavi yari akiri muto, yari afite imyaka 22 y'amavuko kandi yari amaze imyaka 2 yonyine gusa ku ngoma. Nta butegetsi nyakuri yari afite. Banamumenyesheje inama yabo ku munota wa nyuma, mbese bari nko ku butaka bwabo. Nta muhango n'umwe bamutumiyemo. Stalin na Churchill baramusuye, naho Perezida Roosevelt amwakira muri ambasade ya URSS yaracumbitsemo, byose ari ukwiyerurutsa. Abahanga mu by'amateka bemeza ko ambasade ya URSS yari yuzuyemo bamaneko batabarika b'abasoviyeti na mikoro nyinshi zo kumviriza President Roosevelt. Ijwi rya Amerika. Nyuma y'inama y'i Teherani, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Delano Roosevelt yasubiye iwe ahita ageza ijambo ku baturage be. Yarivugiye kuri radio kuko icyo gihe televiziyo zari zitaraza. Yarababwiye ati, naganiriye n'abayobozi b'Ubwongereza n'Uburusiya ku birebana n'ibya gisirikari, by'umwihariko ku ngamba zo kwihutisha insinzi ku banzi bacu. Ariko si ibya gisirikari gusa, twarebeye hamwe n'iby'ejo hazaza ku isi. Mu rwego rwa gisirikari, Roosevelt, Stalin na Churchill bateguriye hamwe igikorwa cya gisirikari cyitwa Operation Overlord cyo gufata Uburayi bw'Uburengerazuba, bambukiye muri Normandie mu majyaruguru y'Uburengerazuba bw'Ubufaransa, Débarquement de Normandie yabaye mu kwa gatandatu 1944. Abasirikare barenga 150,000 cyane cyane b'Abanyamerika, b'Abanyakanada n'Abongereza bahambukiye bavuye mu Bwongereza banyuze mu nyanja yitwa La Manche. Stalin yemeye ko nawe azagaba igitero simusiga icyarimwe na Operation Overlord aturutse mu burasirazuba bw'Ubudage, kugira ngo rero babone igire hagati. Roosevelt, Stalin na Churchill bemeje ko abagaba b'ingabo zabo bose bazajya bavugana kenshi mu gihe cy'ibyo bitero byombi. Mu rwego rwa politiki, Roosevelt, Stalin na Churchill bemeje mu nama yabo y'i Teherani uburyo bwo gucamo kabiri igihugu cy'Ubudage no kugabagabana Uburayi. Stalin kandi yemeye igitekerezo cya Perezida Roosevelt cyo gushinga umuryango mpuzamahanga waje kuba umuryango w'abibumbye ONU. Kuva ku itariki ya 4 kugera ku itariki ya 11 mu kwa kabiri 1945, Roosevelt, Stalin na Churchill barongeye barahura bwa kabiri, bateraniye mu mujyi wa Yalta mu ntara ya Crimea muri URSS y'icyo gihe. Biyemeje kurangiza intambara mu maguru mashya. Koko rero bayirangije mu Burayi ku itariki ya 8 y'ukwa gatanu 1945, hashize amezi atatu rero yonyine gusa bahuye bwa kabiri, Ubudage bushyize intwaro hasi Burundu kandi nta mananiza. Intambara ya kabiri y'isi yose ariko yarangiye Burundu ku itariki ya 2 y'ukwa 9 1945, Ubuyapani nabwo bushyize intwaro hasi Burundu kandi nabwo nta yandi mananiza. Iyo ntambara yasize URSS na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari byo bihanganje bya mbere ku isi byahanganye bishaka gutegeka isi igice cyakurikiyeho cy'ikinyejana gishize. Shuti zacu ikiganiro Amerika cyo umunsi ntagiye umurije mbashimiye ko mwagiteza amatwi mugira umunsi mwiza murakarama.
Njoti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.